iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda isamiranira i Washington DC. Uno munsi ni tariki 19 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na 17 muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Niwo mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Inyuma y'amezi atandatu umugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu kugira wige ingingo zohinyanyurwa mu ibwirizwa shingiro imigambwe hamwe n'imigwi imwe imwe ivuga ko uwo mugwi utayegereye kugira itanga intererano yayo. Muri iyo migwi harimo imigwi y'ugwaruka, bamwe mu baserukira abandi mu migambwe itandukanye bavuga ko mu bikwiye guhinduka nuko hakwiye kujamwo amategeko ajanye n'uruhara rw'ugwaruka mu ndongozi z'ibisata bitandukanye by'igihugu. Aho ni mu gihe bavuga ko abakenyezi babashijwe kuronswa ibice 30% by'ubuserukizi mu nzego zitandukanye. Abandi barashima intambwe ugwaruka rusigaye ruhabwa mu nzego zitandukanye z'igihugu, bakavuga ko baronkejwe ibindi bibanza mu nzego zifata ingingo boshima. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi, kiganiro muri sanga mwese murahawe ikaze.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Inyuma y'amezi atandatu umugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu kugira wige ingingo zohinyanyurwa mu ibwirizwa shingiro imigambwe hamwe n'imigwi imwe imwe ivuga ko uwo mugwi utayegereye kugira itanga intererano yayo. Muri iyo migwi harimo imigwi y'ugwaruka, bamwe mu baserukira abandi mu migambwe itandukanye bavuga ko mu bikwiye guhinduka nuko hakwiye kujamwo amategeko ajanye n'uruhara rw'ugwaruka mu ndongozi z'ibisata bitandukanye by'igihugu. Aho ni mu gihe bavuga ko abakenyezi babashije kuronswa ibice bigera kuri 30% by'ubuserukizi mu nzego zitandukanye. Abandi barashima intambwe ugwaruka rusigaye ruhabwa mu nzego zitandukanye z'igihugu, mu babona yuko hakwiye kongera gumwo ibijanye n'ugwaruka mu bwirizwa shingiro. Ni bamwe mu batumire bacu mu kiganiro misanga cy'uyu munsi. Ni Jules Manirakiza, umukuru w'ugwaruka gw'umugambwe Frode Bunyakuri iragijya ndadaye, hamwe na Arnaud Irakoze ayobora ugwaruka gwo mu mugambwe Upona iyobowe na Gashatsi Abel. Ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD bo bavuga ko bashima intambwe ugwaruka rusigaye ruhabwa mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ivyo bakaba bishimira umugambwe wabo washize inguvu nyinshi muri ivyo ku rwego rw'igihugu, bavuga ko baronkejwe ibindi bibanza mu nzego zifata ingingo boshima. Mbega ugwaruka rwogira uruhe ruhara mu burongozi bw'inzego zitandukanye z'igihugu bitandukanye n'ivyo ababakurira bokoze. Mbega muri iki gihe ugwaruka ruhagazehe mu bijanye no gutorera inyishu ibibazo vya politiki bihanze igihugu, na cane cane mu gihe ONU ibandanya gusohora raporo imwe kuyindi ku Burundi n'ubu i Geneva mu Busuwisi bakaba bariko bariga ingingo zikwiye gufatwa. Ivyo ni bimwe mu vyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Turi kumwe rero na Nancy Mutoni aserukira ugwaruka gwo mu mugambwe CNDD-FDD akaba kandi ari no numuvugizi ku rwego rw'igihugu ku Murantunga Nancy Mutoni araza kutubwira ido nido yingene aserukiye umugambwe muri kino kiganiro ariko nawe nyene n'ugwaruka mu mugambwe CNDD-FDD akaba aza kuvuga kuvyo ugwaruko goterera mu kugarura amahoro mu gihugu twavuze kandi ko turi kumwe na Jules Manirakiza mu mugambwe Frode Bunyakuri niragijya ndadaye tukaba turi kumwe kandi na Arnaud Irakoze twakira abatumire bacu kaze neza Nancy Mutoni
ndaramukije nawe batumire bandi eka ndaramukije mbere nawe bose ko barakurikirana ibiganiro by'igihugu cy'Amerika
urakoze cyane twakire kandi na Jules Manirankunda mu mugambwe Frode Bunyakuri ragijyanda dai uraho neza
yego menda handashima imana ndaramukije nanje bagenzanje batumire turi kumwe no yanda bakinyana namwebwe madukine ngi cyashikije n'userukira ugaho kagumugambwe sanya Frode Bunyakuri yagijyanda dai
Nawe Arnaud Irakoze ayobora urwaruka rwo mu magambwe iprona uraho neza
ndabara mukije cyane mwebwe mumenyesha makuru Oriane ndaramukije cyane kandi nabatumire ndaramukije bose bariko baratwumviriza mu kino kiganiro
urakoze cyane rwose mbere ko tuje mu kiganiro bagenzi reka tubanze twumve inkuru ya mugenzi wa Cheloge buri kaneza yerekeye bimwe mu byashikirijwe n'imwe mu migwi itashoboye kugishwa inama mu bijanye n'iryo hinyanyugwa gibwirizwa shingiro muri iyo nkuru haravugwamo na byinshi mu byo biyumvira bikwiye kujamwo bikwiye gukugwamo mu bijanye n'ibwirizwa shingiro kuko turaza kubiganira ko mu byo tujye kuganira mu ruhara urwaruka rufise mu gutorera inyishu ibibazo by'igihugu dutega amatwi Eloge buri kaneza
Jean-Claude Karegwande Nzako umuvugizi wa President Nkurunziza yabwiye ijwi ry'America ko umukuru w'igihugu yamaze kwakira raporo ya mbere y'umugwi w'abantu 15 yagenye haheza amezi atandatu kugira ngo bige ingingo ziri mu ibwirizwa nshingiro zikeneye guhinyanyurwa iki cyegeranya ariko nta urakibona atari uwo cahawe muri ico kiringo umugwi wari umaze ukora abanyepolitike n'imigambwe batari bake bemeza ko batigeze bahamagarwa gutanga intererano yabo Mugabo zabinani imigambwe n'abigenga bose baganiye n'ijwi rya Amerika bemeza ko hari zimwe mu ngingo zimwe iryo bwirizwa zikwiye guhindurwa Aloyize baricako umukuru w'umugambwe hanake n'umwe muri abo
ibwizo nshingiro se biriya no kuri kose bihu byose rafise urenganzira guhindura ibwizo nshingiro ariko ingoro nzo nkaho muri n'uko rya bwizo ryacu dufise ari bwirizwa ryabonetse habanje kuba umwumvikano abarundi baganiriye no kuvuga ruko rw'ibwizo nshingiro abarundi bonyene baraganiye gushikaho umwumvikana ingo zojamo n'ubu rero bibigenze nk'uko abarundi bakaganira n'ukuri ntaco buza ko ibwizo nshingiro rihinduka bivuye ku byo abarundi bonyene bumvikanye ndi bose no kuvuga gisha inama mbere haboneke namahoro n'umutekano n'izingorane zihari zihave
mu byo hinduka byose naze no nimubona rongoye parena asanga atamugwi numwe w'abarundi barukuye gukumirwa
harabibaza ngo umugwi ni mutonya ngo rya ni munini ngo kuyu uye abenshi bavuze uko ngo birakwiye karakaryo rero ko twari arusha ko twosubiramwo abantu bose imigwi yose ikabisubiramwo ikaraba ibwirizwa shingiro rijanye n'amasezerano y'arusha kuko nta numwe atayemera n'uwo batayemera karakaryo kuvuga ati sindayemera ati igituma ni iki kibujije igihugu gutera imbere
mu bafite ibyo batayemera harimo ubwoko bw'abatwa Vitale Bambanze umwe mu ncabwenge za mbere z'abatwa akaba yigeze kuba n'umukenguzi w'amateka
kwizo shingiro rihari kuva rishingwa bava iyarusha twamye tuvuga ko ririmo amahinyo na cane cane ko iryo bwizo shingiro gyerekana neza ko umugwi w'abatwa umengo sabarundi bakwijije amategeko ko bandikamwe ko abazoserukira abandi mu nzego z'igihugu cyangwa kurongora Burundi hazuba 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi kubikerekana neza ko umugwi wacu w'abatwa umengo abarundi dukwijije mbere twibaza ko niba ritari bwahinyanyugwe kuko bari ararenze
umugambwe iprona uturuka mu cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu nawo urabona iby'abarundi batohirahira ngo bahindure ubu abera gashatsi umukuru wa iprona
ahantu avuga nko kubijanye n'inzego z'umutekano les équilibres dans le corps de défense et de sécurité ico nibaza ko ntiharagera ko ibyo bintu bikogwa ko kubijanye no kugabangana ubutegetsi bifatiye ku barundi ingene bameze aho naho nyene twibaza ko ikintu cyose kuba kiza guhonyanga amasezerano ya Arusha mu mugambwa badasigana iprona nitwogishigikira niri hunyanyogwe mu ntumbero yo kwikwegera ko kwibungira ko ku mugambwe uyu canke bwoko ubu canke buriye
kugira iyo migwi yose ibane mu mahoro urunani mizero y'abarundi ruratanga kimwe mu gitoko mwakomwa Leopold Hakizimana umwe mu bashinga amateka b'urwo runani
amasezerano ya Arusha be nibiza nshingiro bari bavuze yuko ibirengo by'umukuru w'igihugu vya bibiri nkibaza yuko batihenze kuko bari bafatiye kuvyo babona haba mu bihugu duheranye birimo demokrasi haba no ngahi wacu burya demokrasi by'ukuri ntwa rusangi birafise ikisigura gusabikanya ubutegetsi ubutegetsi rero hatabi vy'amamanda vyaba buguma mu minwe y'umuntu umwe canke y'umugumwe wa politiki ya demokrasi twe nitubona yuko biri kuri bibahirizwa umuprezida akagira amanda zibiri akabisa uwundi ntibisigura yuko umugambwe wiwe uba ugiye ku ruhande cyinzwe mugabo no mu mugambwe hagati harakeneye yuko haba kuzaraba ibisabizikanya by'abategetsi tukabona yuko byo tuma demokrasi yariyo nta rusange ishinga imitsi
bari cyako nawe hari ibindi bintu yibaza ko byataye igihe
duhereye nk'uko urabona ko habaye amatora hacaba ingorane n'utuyumvira ko seni yo kwagugwa hakaje nk'abantu benshi ku buryo ibase ni nziza idasubira gutera amakenga nk'ubu urabona igihugu kugira ngo gitere imbere gifise inzego nyinshi zidakenewe zagiye kugira ngo igihugu kibyuke ko cyari mu ngorane ivyegera bibiri by'umukuru w'igihugu ntibikenewe n'inama nkengo z'amateka nkajya kuri twebwe je ndabona ko idakenewe kuko hari amateka meza igihugu kimeze neza umushikiranganje wa mbere cyangwa inama nshinga amateka zirakwiye kuko bagira umurundano w'inzego zitwara amahera y'abanyagihugu
umugwi w'ukwigingingo zohinyanyurwa mu bwizwa nshingiro ryo Burundi wari wahawe ikiringo cy'amezi atandatu congerwa rimwe gusa ikindi cy'amezi abiri ubu aya mezi abiri wongewe niyo ya nyuma uwo mugugizwe n'abantu 15 bari mwanye politike ava mu mashyirahamwe yigenga ubuserukira abatwa n'urwaruka hamwe n'abo muri leta eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Harakoze cyane mugenzi wacu eroje uri kaneza duteguriye inkuru mu yindwi iheze kubijanye n'ihinyanyurwa gibwirizwa shingiro nuko hongiwe ko amezi abiri ku mugwi uriko uriga ico kibazo tubwire rero ko turi kumwe n'ugwaruka uno munsi tukaba tuko turaraba ingene ibibazo vyoterwa umuti n'ugwaruka uruhara rwago mu gihugu turi kumwe na Nancy Mutoni mu mugambwe CNDD-FDD ku butegetsi turi kumwe kandi na Arnaud Irakoze mu mugambwe Ipona turi kumwe na Jules Manirakunda mu mugambwe Fodebu Nyakuri iragijya ndadaye Nancy Mutoni uri mu gwaruka go mu mugambwe uri ku butegetsi ariko kandi wabanza ukatubwira ukabwira abatwumva ayandi mabanga ushinzwe mu mugambwe uri ku butegetsi urantunga mu kanya na yatsitaye ko gato
Oya ntacho igikuru coco nuko mutacihinze ko nuko ndi mu mugambwe CNDD-FDD icyo nico gikuru imbere y'ibindi byose hanyuma izo santwe nzejwe umunyamabanga w'ubwo bw'igihugu araba guhanahana no kumenyesha amakuru mu mugambi CNDD-FDD nkabangirira no mu muce ugwaruka cyo mu kambi
urakoze cyane duhereye kuri wewe nyene ugwaruka kuri mwebwe muri mu mugambi uri ku butegetsi cyangwa kugwaruka muri rusange rufise uruhe ruhara mu bibazo vya politike mu bijanye n'inzego zifata ingingo uruhara gugwaruka n'uruwe
uruhara gugwaruka ni runini cyane kandi ntangere kubera dufatiye ubwambere na mbere hoho no ku bwinshi bw'ugwaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi byumvikana yuko ijwi ry'ugwaruka rinda kumvikana ku buryo ugwaruka rukora rukora ibitandukanye kandi rugakora rukugiza amategeko kandi tukaba dushaka no kwerekana ko ugwaruka rufite inguvu nyinshi rurinda gushira mu guteza imbere igihugu aho rero nkabanza ndashima yuko ubu muri no myaka kuva umugambo wa CNDD-FDD ufashe ushikiriye ubutegetsi haragiye amategeko menshi ashyiraho yorohereza ugwaruka ku buryo ugwaruka rushobora kuba ruja mu nzego zifata ingingo reka mbere murazi ko n'indi huriro ry'ugwaruka inama nkuru y'ugwaruka ugwaruka rwose rw'urundi rukurikiyemo kuva hejuru rwaje mu gihe umugambo wa CNDD-FDD uri ku butegetsi ikindi nacyo ni uko uruhara rw'ugwaruka mu nzego bifata ingingo ugaruka ruri mu nzego bifata ingingo ibibazo byago birumvikana kurusha ibibazo byo gwaruka nabyo mwazi ni byinshi byaba ari ibibazo bijyanye no kubura akazi byaba ari ibibazo bijyanye no kuronswa ubuzi isunzwe ubumenyi muri ibi bicanye biriya urumva uruhara rw'ugwaruka ni runini cyane kubera ugwaruka rusanzwe rufise ubumenyi butandukanye gushyira mu gihugu hama igihugu kigatera imbere kandi nk'uko mubizi abantu benshi bagiye bagira akamaro haba mu Burundi cyangwa ku isi babikora bakiri mu muco w'ugwaruka ntibarindira ko bakuzikana kugira ngo bashobore gukora ikintu kiboneka wibuka nk'uharani nayo kubukira mu Burundi yabikoze akiri muto yabikoze akiri ugwaruka mwibuka na Mekin Dada yarakiri muto araharanira demokarasi y'igihugu urumva ni ukuvuga ko ukiri muri uwo muco w'ugwaruka niho uba ufite ingufu ufite n'ububasha n'ububangutse bukwiye kugira ngo uterere igihugu uruhare rwo kugwaruka mu guteza imbere igihugu haba mu bya politiki cyangwa haba no mu byo guteza imbere iby'ubutunzi ugwaruka rufite ikibanza kinini kandi cyiza nibo bafise n'ingufu n'ubumenyi buhagije bukiri no ku bukigezweho na cyane cyane kubera hajya n'ibyumenyi bigenda bitera imbere ubugwaruka rufise n'iyo nako karusho ko kuba bafise ubwo bumenyi bw'ubuhinga bwa none bugezweho uburyo barushije mu guteza imbere igihugu bigana biboneka cyane nk'umwimbu ku gihugu
birumvikana. Duhindukire duhakaryo na Arnaud Irakoze mu mugambwe Ipona. Arnaud, twihweje na kahise k'umugambwe wanyu mwamye mufise umuhari w'ugwaruka, mubona uruhara rw'ugwaruka muri politike y'igihugu ari uruhe?
Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ugwaruka rurafise uruhara rukomeye cyane muri politike, murazi bwa mbere na mbere yuko ugwaruka ahanini ari rwinshi. Uravye abantu bagize igihugu canke bagize isi yose, ugwaruka ni rwinshi. Hama y'ugwaruka rero ruzaraja mu ngingo mu nzego z'ingingo mu nzego bafataye ingingo z'igihugu mu nzego aho gwaruka ruteza gutanga ijambo kugira ruserukire, urabona yuko intererano yago ibishemeye. Ibyo tubibonera cyane cyane mu ntererano yago, mu nguvu rufise kugira rushobore kubaka cyangwa gusambura, mu nguvu rufise kugira rushobore kuhira ibidukikije. Murazi ko gwaruka rwinshi rushobora gukingira ibidukikije, nk'ubu tuvuga tuti reka tugire umugambi wo gukingira igihugu ibidukikije. Urumva ko gwaruka arwo rwinshi ariko rufata iya mbere kugira rushobore gukingira igihugu, rushobore guteza imbere igihugu, rushobore kugera byo ishusho y'igihugu ishobore gusa neza. Hama rero twebwe murazi neza yuko mu mugambwe wacu n'ubutanguje kandi Burundi ntaya kwikukira y'urwaruka. Ugwaruka rero ndi ntabanduka, uruhara rw'ugwaruka ni ntabanduka mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'umugambwe. Mbere twebwe umugambwe wacu barabihanye na cyane, urazi ko n'ubunye tuko turahimbaza imyaka 56 turonsitsinze mu 1961. Ugwaruka rero rukaba baruhariye umunsi wago, ukaba uyu mwaka akaba ari umwaka w'ugwaruka, kuko umugambwe waratahuye neza kandi nuko wamibigira. Urabona neza ko ugwaruka rufise ico guhoterera mu kubaka igihugu, mu kukomeza ubutunzi bw'igihugu no kugira igihugu kigira ishusho nziza mu makungu n'ahandi.
Murakoze cyane. Duhindukire kuri Jules Manirakunda. Manirankunda, namwe naho mutari mu nzego muri iki gihe murafise igitigiri cy'ugwaruka kitari gito, muyobora kuri mwebwe nk'umugambwe Frodebu nyakuri ugwaruka muruha rufise uruhe ruhara nk'uko nabajije bagenzawe?
Ego me mbanje kubashimira kandi nanje nkengurukira abagenzi banje ku byiyumviro biratse byiza bamaze gushikiriza, ndetse no yanshimira ni radio y'i Amerika yongeye kutwiyumvira aho nk'ugwaruka fitika dushyize natwe ku ruhara rw'ugwaruka ku bihanze ubuzima bw'igihugu muri rusange. Nshimira n'abanyagihugu bari mu gihugu bahaye basimbura. Rero nk'uko mubivuze uruhara rw'ugwaruka mu mugambi wacu abanyafurika yagiganda daye intangere, ndetse no kugwa igihugu rwose abana yuko rero ugwaruka rwari rukiye kugira ikiganza kibanza kikwiye kibereye haba no mu izinzego zitandukanye. Nk'uko bagenzanje baza babivuze, abagiye barakora benshi bashyira ku ihangiro ry'ibimabi bako wasanga bakoranye n'ugwaruka, ndetse yaba ubugomba cyari nibirumbanyo cyangwa agomba gukora icyiza rimwe rimwe abitiza ubaruka ariko abagomba gutera imidurumbanyo nk'iki gihe ntabakigiye byahitiye mpana bibonye yuko atacyo byatuzaniye akaramarira rero nshima kuri bagenzi banje abakoze ibikorwa byinshi bye birashima bageze bari bakiri mu mugi w'urwaruka ko baravuga ko uwita urwaruka aha mu gihugu cy'u Burundi ntihenze nyango ni hose
Jules kibazo telefone yawe irekoragorana gato uduze ijwi ukaguma hamwe
ego muri iki gihe rero nako ndavuga nti urwaruka sindi ko munyumva neza
ubu turakumva neza
ego nako ndavuga ko urwaruka bakunda gufata ko ari umuntu afite imyaka iri hagati ya 18 n'imyaka 35 aha mu buzima bw'igihugu rero cy'u Burundi tukaba tuzi yuko kugira ngo urwaruka urunaruriya ushobore kugira ibyo bifite kure ni uko ushobora kuba ufise aho uvugira ibyumviro byawe bigaseruka rero ibyo nabyo kugira biseruke ugira aho bivugira kandi hazwi n'amategeko ndetse kongera ukabikora uri kumwe n'abandi wumva ko wisanzuye ubundi ukimenga urwaruka n'ubundi muco w'abarundi utariko urafatwa nk'abandi
ni byiza cyane kino ni ikiganiro k'ijambo abanyenye bira dijwi rya Amerika mu kanya turaza kubaha ijambo ariko tugaruke ku kibazo tuje mu ido nido y'ivyoja mwibwirizwa shingiro ko hongewe ko amezi abiri uwo mugwi watowe n'umukuru w'igihugu duhereye kuri wewe Nancy Mutoni mwibwirizwa shingiro mubona hoshigwa mwiki kubijanye n'ugwaruka hari ico musaba cofasha kugira ngo ugwaruka rugongere ruseruke kurusha
ego ugwaruka ubandere na mbere ho nkuko nabishikirije ugwaruka rurafise ikibanza ciza mu nzego kandi ikibanza habwa n'amategeko hari amategeko menshi yorohereza ugwaruka mu mirimo yayo ya misi yose mugabo nk'ico twobona tuje mu bwizwa shingiro rikorera nk'inyanyurwa muradzi ko nujya mu w'abantu 15 harimo uduserukira nk'ugwaruka twese urumva aho umuntu yose ayiganza nuko ndanguri ku butegetsi ngo tushikiriza ibyo hanze hariho urumva uwo mugwi hariho ijya nama nk'uyugwaruka kandi azi ko yatubajije tukayishikiriza ibyiyumviro tubona birashe byoja muri iryo twiritwa shingiro rikorera nk'inyanyugo natuba twaduserukira neza ko ibyo twamye tumushikiriza nk'ugwaruka yarabishikanye imbere kandi n'ubu ibyo twamubwiye yoshiramwe mu gitwiriza shingiro tuba twazobishikana mugabo na cyane cyane nk'ico twashimikiye ko nuko iyo nama nkuru y'ugwaruka nayo yoja mu mibwirizwa shingiro ikaba inama yemewe ishyirwaho mibwirizwa shingiro kugira ngo mbere igire ijunda bikomeye kurusha n'ahandi ari ibyo kujya mu bibanza haba mu bibanza mu gutorwa cyangwa ku ntonde ibyo urumva ni nka twebwe nk'imigambwe ni nka twebwe mu miryango yacu turinda kubyitunganya ko ku buryo urwaruka nabwo rurumva ikibanza kibereye ndashima mbere ko nk'umugambi wacu urwaruka ku ntonde ntiturinda kubibwirwa rwamaruriko nk'uko mwobwe namutabiraba no munama nshingamateka urwaruka mu bashingamateka bakomoka mu mugambi ndetse n'ibyibyibi harimo urwaruka rwinshi hanyuma rero ibindi nabyo urumva ari ibyo bijyanye n'umugambwe ibyo usaba naho nyine turazitutu uduserukira nk'umugambwe muri uwo mugwi washizeho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rubwiro nk'inyanyure ibwiriza nshingiro tukaba tubahaye tubatera intege ko bubandanya bakora bajya imbere bumva ko bungirijwe n'iminsi babandanye rero bumviriza abenegihugu kugira ngo abo bariko barashikiriza ko batumvirijwe amajwi yabo nawe yumvigwe ibyo byumvira ibyo bifuza ko bijamo bijemo kugira ngo tubandanye twiterera imbere nk'igihugu cubahiriza amategeko nk'uko mubizi tubandanye dutera imbere tubandanye tujya ku rugezo rwo hejuru mbere muvuye kubahiriza n'amategeko
Jules wewe mu mugambwe Frodebu nyakure ikintu mubona mwoshikiriza ko ari ntangire gikwiye kongerwa mu ibwirizwa shingiro ubukorerekorera hinyagurwa n'igiki ku rwego rw'ugwaruka
Ego ndabashimiye cyane kwa bakandi kanyamumpaye. Ego nkuko umugenzi wacu Nancy Ninette Mutoni abivuze muri CNDD-FDD yavuze ko ndetse iwabo mu mugambi nabone bavuga ikibanza gikwiriye urwaruka. Ndetse na twebwe umugambi wacu nuko urwaruka twarushyira imbere ni nago mbere ngira ngo hanini tugize abanyagihugu benshi mu gihugu cy'u Burundi umuce munini ugizwe n'urwaruka. Rero bisigura ko tutobura icyo dusaba ngo barabe icyo boshyiramo muri iryo bwiza nshingiro. Tutomboye duhiriwe duhishije ko baraye babongeye ayo mezi abiri nibaza yuko nk'uko abarongo imigambi itandukanye mubona bagiye barabivuga imigambi ishika hafi 10 iri ku bikorwa uno munsi kandi ikora neza ntihenze irarenga. Ariko ndabona habuze bakeye baroyize muri Kanake baza nabo muri Parena n'abatwa barivugiye ku ruhande rwabo. Novuga rero natwe nk'urwaruka turafise icyo twasaba. Abakenyezi batwibaruka ba mama bacu baragiriwe bakwe barahagwa ibice 30%. Ariko nabo bavuga ati natwe n'ibyo bice ntibidusiye ariko umwe n'ibyo biramaze bo barabona bati turafise n'izo kandi tusa dukorera ko. Rero uko ibyiza shingiro ryahahora ribivuga riravuga yuko hari amakota ya 60%, 40%, ibice 60% by'abahutu n'ibice 40% by'abatutsi. Nasaba jewe nanje nk'userukira urwaruka rw'abandi mu mugambi kanya Fede Bunyakuri yuko boraba igice gice bagenda barakura ko kuri izo 60% n'izo 40% bakaraba ikindi gice cy'urwaruka kugira ngo urwaruka niyo turi muri iyo politike tuyijemo twumva ko turi sur de nous-mêmes kuko amakosa yabaye twarayabonye aho urwaruka rushobora kuba manipuye pale uyu n'uriya kubera rugenda ruvuga ngo naka naka azoma ugatumenga nta nguvu rufise aroke urwaruka nirwo rufata imisozi rugenda kwigisha ibyivugo by'umugambwe gutwara amadarapo hageze ibi nabiri y'urwaruka usanga aribyo ruri imbere. Rero nasaba ko boraba natwe naho koba kenze kuva ugasaba igice cy'aba mama bacu kogashima ariko kakaba kanditse tukakabona yuko kavuye mu masezerano ndetse kavuye no muri byiza nshingiro zifite ibiregisa. Rero ndashimira mugenzi wanjye Nancy Ninette Mutoni yavuze yuko muri iyo komisiyo y'abantu 15 bari bakoze harimo ubuserukire urwaruka donke inama nkuru y'urwaruka make. Iyo nama nkuru y'urwaruka nibyo turayiza ariko ntiturabona neza ibikorwa bigaragara twanasabiraho na leta mboneye kubisaba kugira ngo leta itwereke uruhara rw'iyo nama nkuru y'urwaruka n'ingeni yacu tubone neza kuko nk'ubu miri bwiza nshingiro mubona atari uko babongeye iki kugira ngo uwo mukuru w'inama nkuru y'urwaruka azava agaruka akatubaza natwe abajene bo mu migambi itandukanye. Rero sinigeze nkumva umuntu ampamagara ngo tubire nk'ubuserukirwa kwa muganga usanya Fode Bunyakuri terera nawe ndibwira ngo rero nanjye ndi muri kumwe n'aba baze no bavuga yuko batabajijwe. Nizere ko rero muri iki kiringo abijeje kubitunganya bose yumviraho natwe ntidushime turasaba tukagira icyo tuvuze akarengwa
y'inama bigira imana. Urakoze cyane mwanya muto cyane Arnaud, nawe tuguha karyo mu ibwirizwa shingiro rikoreha nyagurwa nk'umugambwe iprona mwifuza ko hashigwa mwiki ko hakugwa mwiki kuri mwebwe.
Murakoze gusubira kumpa ijambo. Natwe mu mugambwe w'adasigana na iprona turemeza cyane yuko uruhara rw'urwaruka mu buzima bw'igihugu mu nzego zifata ingingo ari ntangere. Icyo kituma natwe tuvuga tuti imibwirizwa shingiro bobo bariko baragira bokomeza cyane rijya ihuriro ry'urwaruka. Urabona hariho ihuriro ry'urwaruka ariko turi kubwira rugira ingufu turasaba ko ubugira icyo bita Conseil National de la Jeunesse bikajya imibwirizwa shingiro. Murazi yuko imibwirizwa shingiro yari bwirizwa nkoramutima ku buzima bw'igihugu. Murazi n'iryo bwirizwa shingiro yuko inzego ziba ziriyo zihabwa ingufu cyane. Ibyo byotuma hariho Conseil National de la Jeunesse biri mu bwirizwa shingiro yotuma ugaruka rugira ugwego ruhuriramwe gutangiramwe ivyumviro rukomeye rukabona ko rufise ingufu. Kandi byotuma nabo bose bo bavuga ati kumbure hari wavuga ati bitubona uruhara rw'iryo huru ryo gukora tubona ko ibyo ariko byo iyo biri bizigiza shingiro boronka uburyo bukwiye boronka inzego zikwiye zirashobora gukora neza shobora gushimisha ugaruka. Hama nk'ubwaruka kandi bwo mugabo ndasigana yipona turasaba kandi yuko byo bizashingiro yokorera cyane kuma kuri bya koro ya Arusha kuko urabona ko yagize icimara kugira abarundi bashobore kubanywanyisha. Tubasaba yuko ngo zimwe zimwe zatumye abarundi banywana zogumamwo kugira amahoro agume abumatiwe mu gihugu. Ama nkuko abandi babivuga ugwaruka iyo userukiwe cyane mu nzego zifata ingingo zashobora gushikiriza ibyiyumviro byose. Icyo gituma tuvuga tuti bishobotse ari amabwiriza bita edwards organic zerekeza igiriza shingiro bishobotse bozitegekanya mu igiriza shingiro nk'igiza rya code electoral bagafasha cyane kugira imigambwe yumve yuko ugwaruka rushobora kuja ku ntonde mu bambere mu ntonde z'abitoze. Ibyo mbere ndabikwenguruka cyane mu mugambwe wacu naho batorinda barabishiramo naho bobishoma ku bandi. Iyo mugambwe wacu barashoboye gutaruha ragugwaruka mu buzima bwa politike mu buzima bw'igihugu aho usanga ugaruka ruserukiwe mu nzego z'umugambwe kuva hasi gushika hejuru mbere ugasanga no kuja ku ntonde bigorohera kuko ziba ziriko zirakora ikanago nigo rwishi umugambwe kandi ngo rushobora kwitoza ukitorera n'abarurongoye.
Murakoze cyane gose. Nkuko nabibye n'ikintu n'ikiganiro gihigo jambo abanywanyi biradijwe rya Amerika tubahe kajambo nabo nyene ariko turaza kugaruka mu bijanye na politike y'igihugu muri iki gihe. Haravugwa raporo ya ONU kubijanye n'ubuzima bw'igihugu ubuzima bwa politike y'igihugu cy'u Burundi turaza kubigaruka ko twumve ico mwebwe ugwaruka mu bivuga ko kuko ntitworeka kutabivuga ko kuko harabaye n'imyerekano yamiriza ishigikira iyo raporo turaza kwivuga ko makanya kari imbere. Ariko tuje ku mirongo duha kanya na Jonathan agira icyabajisha nk'ashashikirije. Wiriwe neza Jonathan?
Ego niriwe neza.
Urakoze kwihangana ku murongo.
Ego na mwakoze.
Duka ku ijambo.
Je cyimviro nagomba gushikiriza. Ndiko nitegereza sino hava mvuga yuko mu nzego zifata ingengo mu gihugu cy'u Burundi ugwaruka ruserukiwe. Ahubwo nagomba gusaba yuko muri iryo bwirizwa nshingiro risasa baba bagomba gushyiraho yuko boshyiraho ibitigiri na byo nyine by'ugwaruka byoba biserukiwe mu nzego nk'uko n'abandi baserukiwe kuko turumva bamwe bavuga ibice 30% abandi mirongo n'abandi 60% akabaho ibitigiri bizwi by'ugwaruka mu nzego boba babahaye. Hanyuma ikindi nagomba kuvuga nuko abanyepolitike batanga ibyiyumviro bitandukanye ku bijanye n'ibyohinduka mu bwirizwa nshingiro. Nagomba rero kubasaba batubwire abo batumire nabo nyene baje ikintu baba bagiye gukora kuko hariho byinshi bimwe bimwe usanga abanyepolitike batahuriza ko batubwire ikintu baba bagiye gukora ku buryo icyo bwirizwa nshingiro iyo gira guhindurwa hari ibintu bafise bahurirako kuko kenshi iyo bagiye kutagira ibintu bahuriye ko iyo bimaze kuboneka ushasanga bagenda kongera kwikora kuri uko gwaruka ugasanga ibintu byinshi birononekaye kandi uko gwaruka gateka kabo kakaba kariko karononekara. Nagomba rero kubasaba yuko bokora ibintu bashobora kugira kumvikana ko kugira ngo ha bugwaruka canke abagize uburundi bose tube mu mahoro. Nisha cyumvira nagomba gushikiriza.
Cyumvira cyiza cyane Jonathan, urakoze cyane. Duhereye kuri Nancy. Muriteguriye nkuko Jonathan bivuze, muriteguye ko mwoja hamwe nk'ugwaruka naho muva mu migambwe itandukanye kumbure muri yo Conseil des Jeunes muri yo nama y'ugwaruka mushobora kumvikana ingene mwoserukirwa. Ariko muriteguriye kuja hamwe nk'ugwaruka ngo mwandikire musaba akagwi ako kagwi kugira ngo gashire ko neza na neza ibitegire mwoserukirwa mu namashinga amateka canke ahandi?
Ego urumva ugwaruka dusanzwe dukorana dusanzwe dufite ibyo bisanzwe biduhuza kandi kandi noneho si n'ibyo byonyine no ku kivi hano mu Burundi reka mbere n'ubwo haba ari mu manama atandukanye tujamwo duhurirayo turi tuva mu mice itandukanye kandi n'ibya politiki tutabihurije ko cyane mugabo ntibibuza yuko ku bibazo bijyanye n'ugwaruka tubihuriza ko kandi tugashyira imbere ineza y'ugwaruka n'ingene ugwaruka bwo kwisununura ugateza imbere bigiye bakunze kwitwa reinsertion socio-professionnelle ku buryo ugwaruka rwacu ubona ko neza neza rufite icyo rwiko rurakora na cyane cyane bimwe dusanzwe tumaze nk'iminsi byo guhamagarira ugwaruka gukora akazi kwikorera akazi gukeya akazi bakora bonyene bimwe mu migambi
bakikorera utwabo
bukwikorera utwabo mugabo akaba ari nabo ba nyina akazi aribo bagatanga bakavuga bati twe twashyizeho ishyirahamwe ryacu nk'urwaruka twagize nk'inka koperative cyangwa twagize ishyirahamwe twagize isosiyete turatanga akazi natwe nk'urwaruka ari urwaruka ariko turatanga akazi ni gake baduza kwiyumvira abandi baduhe kurwaruka bagenzi babo icyo rero turagishimikira ko cyane turatera intege cyane urwaruka reka mbere tukanasaba yuko bakarishyiriza ubwenge kugira ngo bamenye ingene batunganya imigambi ingene bashobora gukora imigambi yobungukira muri kazoza ka hafi reka mbere murabona ko ubuhoho bivuye kuri izo nama twama turiko turakora kuri izo ngingo twama dufatira hamwe nk'urwaruka urabona ko leta yanumviye urwaruka igashyiraho hagiye kujaho ikigega kizofasha urwaruka kwisumurura mu migambi yabo nshiza rero kumva ko n'ikigega kizojaho ya migambi yahora ibura amafaranga yo kuyirangura bakadudaho bakazigararonka natwe dusanga turasahiriza mu migambi yabo iterambere kubera twarabonye ko urwaruka rutari hamwe rutari mu migambi tuyakorakora ibintu biruteza imbere ni hahandi rero usanga hariho abantu baduciye mu muryahumwe bagafata urwaruka bakarujyana mu bikorwa bitabereye bakarujyana mu bikorwa byo gusambura igihugu kandi ari byo nguvu igihugu kiba gifite umva rero niyo ni nk'ingingo n'ingendo nziza yo kugumiza urwaruka ku kizi kandi bakaguma bakunda igihugu bakorera igihugu kandi baterera inguvu zabo n'ubumenyi bwabo bukaja mu kubaka igihugu hakuja mu bisambura igihugu.
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Arnaud yavuze yuko inama y'urwaruka ikiye gukomezwa ni nk'icyumviro nyine Jonathan nawe nyine yagize mu kuvuga yuko iyo nama ikiwe kumenywa ikaja mu ibwirizwa shingiro kandi igakora izwi. Nawe Jiro wari wavuze yuko hakwiye kuba ibitigiri bitomoye by'uko urwaruka ruserukiwe ni nk'icyumviro cya Jonathan nyine. Tubandanye rero tuje ku murongo tubandanye twakira abandi. Jules Mlantunga Sekuture nawe nyene rafise kibazo canke ciyumviro Sekuture duga kwijambo.
Murakoze kumijambo. Nico ngoma kwivuga ko yereke guhindura ibizwa shingiro ivyari bibiranswa. Mugabo uko bagomba kuvyiheranya bonyene
bande
aba bari ku butegetsi nyene bagomba kuhindura. Urabona ko hari imigambo yavuze yuko batayibakike iyo komisiyo mukuru y'igihugu yashyizeho ngo yigize yonyine ngo ntiyabakije abandi banyamigambwe. Rero ni bibi gukora ikintu wenyine ni hamwe gica kitemegwa iza rero kugira ngo mbere n'ubwo rwaruka rubisatisfe bari bakwiye kurushyira hamwe narwo nyine ugaterera icyumviro cyago rurimwo kandi ari gose apana yuko usanga hari urwaruka rumwe rwo mu mugambwe umwe watanze icyumviro naho kiba ari cyo kubera uribuka ko Gandhi yavuze ati ibintu byose ukora naho uba uri kubikorera jyewe ntarimwo naho biba byiza sindabyemera riba ritandaba ni rero nimba babona yuko hari ibintu bagomba guhindura kugira ngo bagire byiza ntibashyiremwo bose na cyane cyane urwaruka rwoko urabona ubushomeri buraturembeje cyane dufite byinshi twovuga rero nagomba gukebura rero nk'uko nyine ibintu byose bakoragira ntibabifatanye n'abandi bareke imigambi yigenge yindi nayo nyine ikore hanyuma turebwe abanyagihugu tuzoshimira tuzomushyiraho nta ngorane kandi ibizwa shingiro rihinyuranyijwe neza apana se bindi bagira iharusha bagafitamo ingingo zopfuzanya zikaza kudutera imvururu muri bemere kenze mwarabibonye barihinyanyure neza cyane niyo ntererano bagomba gutanga. Murakoze.
Murakoze cyane Sekuture. Duhaka ryo Jules mu mugambwe Frode w'inyakuri kuri ico nyene Sekuture avuze kuri mwe mubona ho kogwa iki kugira ngo iyo nama y'ugwaruka ikore neza ishiremwe bose kuko avuze ati twebwe twumvumenga twe ntitwahawe akaryo kugushikiriza ibyo twiyumvira mubona ko uwo mugwi wokora gute inama y'ugwaruka.
Yego me ndashimiye kuri bagenzanje bagize umwanya bariko barakora n'ivyumviro byiza bariko barashikiriza. Ego kukiwazi wa mumbazize nyakuwa wa Oriane nuko ibyo mbona ibyo hinyanyugwa mu ibiza nshingiro nivyo mugenzanje ahuno yagarutse ku masezerano ya Arusha hariho imitsi imwe iri mu bigize amasezerano ya Arusha bosaba ko batohinyanyura kuko ariyo byabaye ishingiro ya demokrasi mu gihugu cy'u Burundi ari nayo tuvugiramwo ndetse na nyakubahwa ndada Emeritio ariyo yapfuye azira ibyerekeye equilibre de genre na etni muri record de défense et de sécurité bijya n'ibintu bakenera kubwirizwa kugumiza kujya harimo n'ibindi byinshi jewe nibaza ko ntarashika ku butegetsi
boneza ariko hari uwo uvuga Jure ntaguciriyemo hari uwo uvuga ati kubyuvuze yuko bitokuye guhinyanyugwa hariho umugwi mwumvise umugwi w'abatwa uvuga ko utaserukirwa bikwiye uwo niwo habwa akajyo guko mbo hinyanyuri bwizoshingira kugira ngo nabo nyene bongegwemwe mu buryo bukwiye
yego abo bariko arabiro bisaba nkuko natugwaruka no munsi ngumba twiga turabivuga ndetse nana yabivuze ati twebwe iwacu turabona ko buserukiwe ariko habaye amelioratio habaye kukongereza nitwo bigaya rero abato bariko arabisaba nibaze ko uburenganzira bwabo kandi bityo mu mategeko birashoboka hanyuma
tugarutse
bashyiramo kubyerekeye ubuzima bw'igihugu na cyane cyane muri rusange kugwaruka
umugwi wokora gute umugwi w'ugwaruka ya conseil de jeunes yokora gute kugira ngo ikomere
uko mbona yokora nk'uko izina yayo riri urumva yuko ari conseil nama nkuru y'ugwaruka ndetse n'uyongoye mushyize mushinga naye turamuzi kandi akora neza cyane urifuza ko yokorana n'abajene bo mu migambwe yose niko nabivuga hanyuma yizi cyo agiye gushikiriza muri ibi ariko barahinyanyura arose akaryo akatwakura tugahurira hamwe kagira ibyo dushikirije burya ururimi bw'umwe ngo rukanwa ifyufyu ariko ibyumviro binabiri yabigiye hamwe havamo ikintu cyiza cyane gituma
wese yisangamo. Arno nawe nk'umugambwe y'iprona hari ico hari ico munegura canke hari ico mubona conseil de jeunes yokora ikarushirizaho kugira ngo mwese nkuko jira bivuze mwumve ko muri mwo kandi ijwi ryanyu ryumvikanye.
Ubwambe na mbere nagomba menyeshe ariko batwumviriza yuko conseil national de la jeunesse hari iyo ry'ugaruka ariko rikora kandi abajamwe baratorwa kuva hasi kuva mu makomine gushika muri province mbere no ku rwego rw'igihugu ariko twe twavuze yuko igiye mu bwiriza shingiro byoya inkomezi gusumba kuko urabona naho ihari usanga muri akademi y'ugwaruka donc muri ibyo byerekeye kurabangenda ugwaruka gukora usanga uburyo bwago bufise ari buke ko wumva buva muri leta kandi usanga bagenda gusaba ubushikiranganje ariko ari ibaye conseil y'ubwiriza shingiro yoba ifise ingufu cyane mbere no mu ba prévision budgétaire ntabwo ivuga ko ingene byokora bakayiha uburyo bukwiye kugira bushobore kugira neza bushobore gucunga neza ico abajeune academie de la jeunesse hama nomenyesha kandi abariko baratwumviriza yuko ahanini uruhare rwa twebwe mu gwaruka naho boshaka bakabishyira mu gihugu dashinga ariko gwaruka tutarashobora gutahura yuko jewe nk'abasubiza iyumviro bitandukanye n'ibyundi ari itunga tudashobora kumenya yuko dutegerezwa kubaka igihugu dukundana naho tuba tudasanga ibyiyumviro tumenya yuko dutegerezwa kwiga kugira igihugu kigira gitanga umuvu nyinshi kugira abana bige ku buntu kugira abana bivuze bashobore kwiga kuko dutwe kazoza k'igihugu ibyo nitwe bishika ko naho bishobora mu itegeko ariko turasaba ko bije mu itegeko kugira bironke inkomezi kuko ikintu kiri bwiriza shingiro kiba gifite ingufu aho hariho conseil d'orienté conseil économique social kugira ugwaruka ntiruzogira ico rwitwaza ati igihugu ntacyo rwarukore rutarukoreye kugira tushobore kumererwa neza.
Urakoze cyane nawe Nancy ijya conseil des jeunes hari ico wivuga ko kugira ngo ikomere mwese muserukirwe.
Ego nibigana nashikirije ubwa mbere ihawe ingivu zikwiriye ikaja mu byiza shingiro ni byiza mugabo ikindi nato nuko ugwaruka rwose ruri mu Burundi gutahura yuko iyo nama nkuru y'ugwaruka ari yabo bagaza bagaterera iyumviro kubera hariho n'ugwaruka rwikumira rudashaka kuja no mu nama y'iyo nama nkuru ugasanga abatumye ntibitaze noho tugasaba ko n'ugwaruka rwose rwaba rurikiye mu mugambi wacu canke mu yindi bwo kwitaho cyane iyo nama nkubigaruka kwa nasanze no mu ngende nari madini kinkora nasanga ugwaruka go mu yindi migambwe ugwaruka mbere go mu bindi bihugu gushigikira cyane izo nama nkuru z'ugwaruka mu bihugu byabo hanyuma niho nibyo nguvu iyo nama ibanza kuzikura mu banywanyi bwa mbere na mbere hanyuma rero tugasaba ko no mu mategeko izo nguvu zoboneka hama hariho umunywanyi yarahejeje gutelefona avuga ko iki kibazo cy'ukunyanyura ibyibya shingiro hoba hariho abariko baracyigungana ngira ngo ngira ntiyakurikiye neza ngira amakuru ntiyamushikiriye nk'uko byategerezwa kumushikira mugabo nk'uko mwari mwabishikirije igana zigitangura uwo mugwi urimo abantu 15 irimo imigambwe yose irimo inzego zitandukanye irimo irimo abakenyezi irimo abagwaruka urimo amashyirahamwe adaharanira ibiciro bya politiki urimo mbere n'abatwa n'abatwa nabo baraserukirwa muri abo bantu 15 baraserukiwe donko umuntu avuze ko umugambwe uri ku butegetsi uri kubabyigungana baba uri kubarengana umugambwe kubera nawe ufitemwo uwusirikira umwe nk'indi migambwe umugambwe usirikira n'umuntu umwe muri uwo mugwi w'abantu 15 urumva nta kwigungana birimwo kubera n'imigambwe ikavugwa na leta iraserukiwe reka mbere n'abigenga baraserukiye umujya mugwe urumva rero ni umugwi uburikiyemwo bose kandi abo bantu bagiyemwo bisunze yuko bafise icyo baserukiye kandi ibyo bijya abantu bose ngo kumvirwa baba ugwaruka baba abakenyezi baba bari amashengero wumva ko
bose baserukiye
urikiyemo ushobora kwerekana ishusho nziza y'igihugu ushobora kwerekana koko abene gihugu bose ashobora kubibonamo ni nk'ikirore cy'abene gihugu bose
tukiri kuri wewe Nancy twari twavuze ko tuza kuvuga ku politiki y'igihugu muri iki gihe biriko biraba tukaba dushaka kuvuga kandi no kuri raporo ya ONU iri kuravugwa ko byinshi yasohotse mu minsi yavuye iheze kandi n'umugwi wanyu w'ugwaruka uri ku mugambi uri ku butegetsi waravuzwemwo bamwe baravuga ko ihengamye cyane kandi itavuzwemo ivyaha byakozwe na bamwe n'abandi nk'ugwaruka gwo mu mugambi CNDD-FDD akaryo na kakugira ngo mushikirize ico muyivuga ko irya raporo n'abagenza baragira ico bayishikirije ko irya raporo uyivuga ku iki muri mwake
irya cyegeranyo giteye isoni cyegeranyo cyakagatiye kugwaruka cyegeranyo gitera iceyi ugwaruka cyegeranyo cyambika ibara ugwaruka mu Burundi kubera hade nubwo uvuga ati bariko bavuga imbonera kure hajya n'ugwaruka bw'Uburundi bwose baba bariko barandika icyeyi baba bariko baracafuza igihugu uwo mu Burundi wese hajya yaracafujwe na kirya cyegeranyo kubera ni icyegeranyo kirimo ibinyoma byinshi icyegeranyo ubona neza ko abantu bagikoze ataneza bifurije Burundi aho rero mukaba mwumva ko kiya bajya ujya mu gwi w'abaje ujya mu gwi wakoze kiya cyegeranyo ni mugwi wagiyeho ku nguvu atakumvikana kugiyemo ubwiyeho ku nguvu ukaca werekana icyegeranyo nka kirya ukubona neza intumbero abo bantu bawushizeho bari bashaka gushikako niyo ntumbero y'ugufata igihugu cy'u Burundi ko kitari yo gufata inzego z'igihugu ko zitari gufata ugwaruka bw'u Burundi
mu masegonda make Nancy mu masegonda make inyungu zabo ni izihe ububaza bati none inyungu zabo zo kugira ngo bacafuze igihugu ni izihe kuri mwebwe
inyungu zabo murabyibona ziribonekezamo mu gihe baba bashaka gukingira ikibaba abatembagaje ubutegetsi inyungu zabo ni izo nyene zo gushaka kurandura CNDD-FDD uve ku butegetsi ushaka guhungabanya inzego zitorewe n'abenegihugu inyungu zabo ni izo nyene zo kuburabuza abenegihugu w'abarundi inyungu zabo ni izo z'uko abenegihugu w'abarundi batukugera batera imbere bagume yahandi nyene bagume basubira inyuma nk'ibirenge inyungu zabo ni izo tumaze twiyamiriza kandi tuba duhagarika kwiyamiriza kwa ni nyungumbi ibintu atacyo mari abene gihugu kandi ibintu bimwe bishuje igihugu inyuma mu gihe igihugu cyo Burundi kiri ku nzira nziza y'ubutera imbere igihe igihugu cyo Burundi kiri mu nzira nziza y'ubutera imbere rwaruka nawo abantu bakaguma baguma bacafuza bacafuza rwaruka bakaguma bacafuza rwaruka
akanya dufite ego murakoze cyane akanya dufite ni gakereka duhe nabagenza akajyo ko kugira ico bavuze kuri iyo raporo Jules mu mugambwe Fred Bunyakuri ijya raporo mwebwe mugambwe wanyu mu rwaruka muri kumwe mwayivuze ku iki ko bamwe bavuga yuko ihengamye abandi bakavuga yuko ari kuri kwamye mwe mu bivuga ku iki
yego ndabashimiye nyakuba Haoriana ebwe uko tubibona mu mugambwe sanya Fede Bunyakuri ndetse uruhara rw'ugwaruka ndetse nyuko mugambwe wose ko twabibonye nuko twebwe mu mugambwe wa sanya Fede Bunyakuri turakwiye mu gihugu cyose turasise abatwari ntara uko ari 18 turasise abaserukira abandi mu makomine ariko tukaba twarabonye raporo ya Nations Unies le droit de l'homme ivuga yuko aha mu Burundi bitika yerekeye agateka kazi na muntu ariko twebwe tugerageje kuza tubabaza abagenzi bacu ya nino nubwo tutakunda kuronka ibakwe ariko iyo kashitse turaduga muri interior tukabonana n'abanywanyi bacu tukababaza ingene babona ko ubuzima bw'igihugu bwifashe si baratubwira yuko batekanye mu gihe rero iyo raporo yasohotse twumva umenga yakorotse iva mu kirere ndetse muvuze kwihenganya nanjye nawe navuga ntirahengamye kuko yagerageje kumviriza umucumwe w'abarundi ndetse ahanini nk'uko amategeko y'u Burundi numva bivuga abenshi muri bo bagirizwa ibyaha binabiriye mu byahitiye mu myiyerekano irangiye mu mwaka 2025 mu kwezi guhera mu kwezi kwa kane rero igihe bagiye kubaza bajya ntibaheze ngo baze kuri tele mu Burundi ngo batubaze natwe imigambwe yo muri opozisiyo baba bari ku butegetsi abari mu butegetsi n'abatarimo twagira icyo tuvuze ko tubifate uko natwe ari elementanya mu Burundi ariko ikintu ngaruka ko kugwaruka kandi nshimikira ko kinatangaje kinateye n'isavu nuko bashobora gufata umugwi ugwaruka yewe sindi mu CNDD-FDD ariko ndakunda abajene bo mu mugambo CNDD-FDD benshi n'abagenzi benshi inshuti bamwe bamwe nibabyara bacu abandi nibasaza nibashiki bacu abandi n'inshuti cyange abandi n'ababanyi antuka gufata abajene bo mu mugambo runaka bitwa imbonerakure bakaza kubaha terume yuko ari mirise hariho n'umuntu wahoze atwara umugambo umwe ngaha mu iki gihugu yakunda kubivuga ntibiba ndavuga nibaza yuko mirise
ijambo ribi cyane nk'ugwaruka ntibyabashimishije
ariko baravuga ugwaruka gutyo ugwaruka tuba tukiri bato iyo baguhaye izina ukarikurira ko hari naho usanga urikoreye ko kubera agashavu kubera babakubwiye amajambo adashoboka rero nkavuga nti ijya raporo jewe munana nandi ko ndabibona mu mugambi wacu nk'ugwaruka nibaza yuko baba barihuse cyangwa baba barahenzwe kuko abari Burundi turahabona ubwo turabona ibiko biraba antuka iyo amatayeri uravuga ko yera
urakoze cyane ikaduha karyo na Arnaud majambo make cyane trophies nundi munywanya rindiriye ku murongo ijya raporo nk'umugambwe y'iprona ugwaruka bw'umugambwe y'iprona mwayivuze ku iki nkuko Jira bivuze baravuzemwo umugwi ugwaruka bagenzi banyu muri CNDD-FDD yuko ari milise nkuko Jira avuze ngo ntibyabashimishije mwegwe muvuga ku iki ijya raporo y'agateka kazi na muntu mu Burundi
ugambere na mbere mbere ko ngira ico shikirizi nagomba amenyesha bari ko batwumviriza ko mu Burundi hari ituze ridasanzwe amahoro arahari bashobora kuduga isaha zibiri zo mu ijoro gashwi ubwiye Gitega ubwiye Karuzi ubwiye Muhinga rero raporo nkijya mu gihe nk'iki abona yuko ugambere na mbere yakozwe batarenze kubaza impande zose baje gice c'impunzi hama iyo uri mu gihugu ushaka gusaba ubuhungiro teza kuvuga gutyo ariko barirengagije cyane uruhara rwa leta kuko ntibarubajije ha murabona byinshi byanditsemo ibintu bivuga ibintu byo mu 2015 hama tuvuga ati nk'umuntu yize amategeko mvuga ati raporo nkijya itaba yumbije impande zose nta kuri kuba kurimwo habariho izindi ntumbero abantu baba bashaka gushikako ariko kandi turavuga ituti aba bita ngo naba expert barakwiye kuza baraba mamanda yabo kugira isura y'igishusho y'igihugu ntibiratose kara kubura ngo ibyandiko cyangwa amaraporo baba bagize nayo mpamvu murazi neza yuko tubibutsa ariko batwumviza yuko mwibuka ko habaye ibintu byinshi muri kino gihugu kuva mu gihe cy'imigumuko n'igihe cyakurikiye cituze aho wasanga ku mateleviziyo bavuga ati karuzi hari ibintu bya genocide hari amajambo iyo bari kubarakirisha bagira urudanazo rwa politike bica imbuto abanyagihugu kandi biba badacane cyane urwaruka kuko uravuga ati none aba bantu bavuga ibintu bya genocide bavuga ibintu bya milice bashaka gushika kuki ibyo rero ni amajambo aremereye tuvuga tuti mbere yo kuyakoresha muri iki canke kiriya babanza kwitonda tugasaba nabo bose namba bavuga yuko bariko barahanya agati y'akazi na muntu yuko baza barakorana na leta leta ahanini biyandere neza y'abanyagihugu bose kandi leta hari icyo bita ordre public itegerezwa gushyira mu gihugu hama bakaza imbere yo gushyikiriza rero bakaca bishyira mu nzego nka zawe bakumviriza impande zose kugira impande zose ziragwa n'icyo kibazo kuri gushimishwa na raporo.
Urakoze cyane Arnaud, murakoze mwese. Reka duha karyo umunywanyi wa nyuma w'ishyaka rya Amerika tuko turaja ku musozo w'ikiganiro. Jean-Claude, urakoze kwihangana ku murongo mu masegonda make cyane, kibazo cyawe n'icyumviro.
Murakoze cyane kuba munyakiriye ku ishyaka rya Amerika. Yes, nitwa Ngoboka Jean Claude, merereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma.
Ngoma?
Mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma.
Mu Burundi cyangwa mu Rwanda?
Mu Rwanda.
Duga ku ijambo.
None twebwe urabona nk'abanyarwanda kubera amahoro dufite mu gihugu cyacu n'ubwumvikane mu rubyiruko, nanjye ndi urubyiruko mfite imyaka 22. Dushyira hamwe tukubaha ubuyobozi turiho, tukwitabira inama, ibikorwa remezo byubaka igihugu, nitwa amaboko y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Twe duteze igihugu cyacu u Rwanda imbere. None nkaba mbona nk'u Burundi urubyiruko rwaho abayobozi bo hejuru bagerageza bakagarura amahoro bakamanuka bakigisha urubyiruko rwabo rwo rugashyira hamwe, ntabwo rwashyira hamwe mu gihugu harimo amacakubiri batumvikana neza.
Urakoze cyane rwose Jean-Claude, unaheraheje kino kiganiro neza. Usa n'utanga impanuro. Reka duha karyo umwe umwe mu batumire bacu masegonda make cyane, masegonda 30 umwe umwe ashikirize akajambo ka nyuma n'impanuro. Nancy Ninette Mutoni mu mugambwe CNDD FDD, jambo ni gwawe.
Mwakoze mwakoze kuba mwatumye bya dushikirize icyo twiyumvira natwe nk'urwaruka urikiye mu mugambwe CNDD FDD. Ni byiza cyane kubona muduha aka kanya ko kuganira n'aba bagenzi bacu dusanzwe duhuriza ku bibazo by'urwaruka mu Burundi, no hanyuma mujye dutumire kugira ngo tuganire, hanyuma nkaba mpamagarira urwaruka rwose rero kuguma ku kizi gukunda igihugu, hama biyamirire kure, biyamirize kandi biyamirire kure abo bose bashaka gusamaza urwaruka barukora ku kizi barujyana mu bituba cy'igihugu. Nashimye cyane ingene urwaruka turi kumwe mu kiganiro rwashikiriza ibyiyumviro mbere yaniyamiriza ako kazi kawuzisa abahinga baje kwandika ibaru Burundi bagana raporo z'ibinyoma. Nashimye cyane n'ukuri ingene babibona nabo, ingene babona ko igihugu cyacu kigo kirarenganywa ari urwaruka rubivuze. Murumva yuko turacyari kumwe, turacyari kumwe politiki y'igihugu. Ni byiza cyane rero, ndabashimiye kandi nanjye nkaba ndahari nanjye kugira ngo tubandane muri uru rugamba rwo kwiyamiriza abo bose bashaka kudushyiriza inyuma. Ndashimiye namwe uriya niko namwa mpantumiye.
Urakoze cyane Arnaud, irakoze mu mugambwe Iprona. Duga ari ku ijambo amasegonda make cyane.
Acu mwatwe nk'urwaruka rw'abadasiga na Iprona turi buturundi rwaruka yuko izi nguvu dufise muri uwo mwanya sukira urwaruka tutaze batuzifise mu minsi iza. Izi nguvu tuzikoreshe mu kubaka, mu kubaha abandi, mu gukunda igihugu. Twige cyane igihugu giduhanze byinshi, caratwigishije, kiraturondorera ngene twokwivuza, twoshobora kubaho neza. Tugishigikire, tugira imigambi y'iterambere, tugifashe, tugikorere. Ha mu rwaruka nka ruhimiza yuko hari umuntu yavuze ati uzobicushase kuba uyu munsi. Uno munsi twigira inama, ndatubona n'urwa rwakugira inama wo gukunda igihugu urukorere, hama gube bige kubaha no kubaha abandi mu butandukani bwawe. Murakoze.
Urakoze cyane Jules, nawe manira nkunda amasegonda maketi ko turasozera akajamo ni gwawe mu mugambwe Frode Bunyakuri.
Nanje ndangiza nashimira
ibi ya Amerika nkasinya na bene gihugu muri rusange bagiye kudukurikirana ba kama notera nk'uterutse bwawe kugira ngo ngamusanga so de nyakuri bagiganda daye n'abandi bo mu gihugu cyose muri rusange nuko bo kuri gihugu tugakora byose n'Imana kuko twagiye muri byinshi ariko twagiye tubona Imana imbere imbere rero turi atari heza nongera nkebura na Jean Claude mu Rwanda nibaza yuko yokeje
urakoze cyane Jules ndabashimiye mwese mwateze amatwi radijwi rya Amerika mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka twihweza ibibazo by'ugwaruka aho bahagaze ku bibazo by'ubwihugu muri iki gihe ndashimiye Fatuma Kalalali Masi amfashije mu bwinga bw'ivyuma no kwegeranya kino kiganiro mugira umunsi mwiza turabashimiye cyane.